Bonnie Oma, Black Eyes, a city boy seminar.
City boy.
Terengama, of course, Muo, Gomish Chomoru, Jai Cherize Mutwai, Mutwaru Muko, Stamaha Chivans, Mori Chava City Banje Vona, Bari Bimba Manjuri, Togur Mam, Gonta, Togur Bakuru Banje Von, Tamotu Zotech.
Giza bensuma gira obude wechiro nze nkuro tako ngamfunyo turo you belong to me I belong to you bari tusoma kombitabo nze nawe ngani nawe baby nawe jamawe.
Karondiwe,